muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Banganye inshuti zacu mwongeye kwirirwa mu Burundi, radio ijwi rya Amerika ivugira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu. Umuryango mpuzamahanga utabara imbabare CICR ntiwatereranye abanyarwanda mu gihe cya genocide n'intambara.
Byari bikomeye, hari amateka akomeye asharira, aho abantu babuze ubuzima bwabo, abantu babuze batatanye n'ababo, aho abantu babuze ingingo zabo, abantu babuze icyo kurya bakabura amazi meza bakabura byose.
Julien Amahoro ni umunyamategeko wa CICR Rwanda ushinzwe n'itumanaho. CICR imaze imyaka 60 ikorera mu Rwanda. Nawe ishami rya Loni ryita ku buzima OMS ryatangaje ko virusi ya Marburg yacitse mu gihugu cya Tanzania. Ikaze, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Narimaze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi, ni naho dutangiriye amakuru yo hirya no hino ku isi. Tanzania yatangaje ko nta virusi ya Marburg ikirangwa mu gihugu. Ibindi kuri iyi nkuru na Diane Nini nazwe.
Haize amezi abiri arenga Tanzania itangaje ko yatewe n'umugera wa Marburg. Abemeje ko banduye uwo mugera ni 9, abo wahitanye muri ico gihugu bakaba 6. Umuntu wa nyuma yapimwe uwo mugera ntibawumutore ko muri Tanzania yawupimwe higenekerezo rya 19 ukwezi kwa 4 uno mwaka. Ishami rya ONU ryita magara y'abantu ku isi OMS mu mpfunyapfunyo rivuga ko bisaba iminsi 42 gusa nyuma y'igipimo ca nyuma kugira ngo ikiza cemezwe ko caheze. Iryo shami rya ONU ryita magara y'abantu ku isi rikavuga ko ari ubwa mbere umugera wa Marburg waruteye muri Tanzania. OMS ibandanye isigura ko mu vyatumye uhera harimo ingingo zitandukanye Tanzania yagiye irafata kugira ngo ntukwiragire mu tundi turere. Akarere ka Kagera ko muri Tanzania niko abanduye uwo mugera bose bibonekejemwo. Ico kiza kigitera muri Tanzania cateye kandi no muri Guinea Equatorial. Ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu muri ico gihugu bukavuga ko aho bumaze kumenya ko bahitanywe n'uyo mugera ari 12. Umugera wa Marburg urashusha cane n'uwa Ebola. Ku ncuro ya mbere wibonekeje mu Budagi mu gisagara citwa Marburg ari naco witiriwe. Nta rucancu canke umuti ugira. Gusa ishami rya ONU ryita ko amagara y'abantu ku isi OMS mu mpfunyapfunyo rivuga ko hari imiti yo kuvura iriko iragerageza. Hambavu ya Tanzania na Guinea Equatorial, ibindi bihugu vyo muri Afrika uwo mugera umaze kwibonekezamo ni Uganda, aho waheze mu 2017, Afrika y'Epfo, Angola hamwe na Kenya.
VOA ni ijwi rya Amerika. Ministri w'ingabo wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Lloyd Austin yavuganye gato na mugenzi we w'Ubushinwa Li Shangfu, bahuriye mu nama ku mutekano ibera i Singapore. Diane Nini nazwe komeza.
Umushikiranganji wo kwivuna abanse muri Amerika Austin na Li Shangfu wo mu Bushinwa bahuriye mu nama mpuzamakungu mu vy'umutekano no kwivuna abanse yamibera muri Singapore uko umwaka utashe. Ubushikiranganji bwo kwivuna abanse muri Amerika bwatangaje ko Amerika yari yarasavye Ubushinwa ko umushikiranganji wabwo mu vyo kwivuna abanse yobonana na mugenzi we wa Amerika, ariko Ubushinwa buravyanka. Ubushikiranganji bwo kwivuna abanse muri Amerika bwavuze ko naho Ubushinwa bwase uwo mubonano mu birori vyo kugurura inama abo bategetsi bahuriyemwo bavuganye gato cane bongera bararamukanya. Pentagon ikabandanya isigura yamara ko ivyo bavuganye bidakomeye cane. Haheze igihe hari icuka kitari ciza hagati ya Amerika n'Ubushinwa bivuye ku bipira birungikwa mu kirere Amerika yarasiye mu kirere cayo yemeza ko vyari vyarungitswe n'Ubushinwa gusuma urusaku. Hari n'ibibazo bijanye na Taiwan Ubushinwa bwemeza ko ari kirwa cabwo. Naho icuka hagati ya Amerika n'Ubushinwa kitari ciza, hari ibimenyetso vyerekana ko impande zose zifuza gutorera umuti ibizitandukanye. Mu 2018 Leta Zunze Ubumwe za Amerika twibutse ko yari yarafatiye ibihano umushikiranganji wo kwivuna abanse mu Bushinwa Li Shangfu kubera ibirwanisho Ubushinwa bwoba bwaraguriye Uburusiya. Ubushikiranganji bwo kwivuna abanse muri Amerika bukavuga ariko ko ibihano Amerika yashize kuri uwo mutegetsi w'Ubushinwa bitobuza ko aba bategetsi uko ari babiri bicarana bakaganira.
Diane Ninina hazwi urakoze kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi. Inshuti zacu mbibutse ko mukurikira Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, nimuge no kuri internet kuri wa3@ radio yacu voa.com, YouTube na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya gato cyane amakuru y'ibyaga bigari. Umuryango mpuzamahanga utabara imbabare CICR wijihije imyaka 60 umaze ukorera mu Rwanda, urishimira ko utatereranye abanyarwanda mu gihe cy'intambara no mu gihe cya genocide mu 1994. Ni inkuru ya Sumutakabo yuri Kigali.
Umuryango mpuzamahanga utabara imbabare CICR itangaza ko kuva mu mwaka w'1963 aribwo batangiye gushakisha ibyangombwa byo gukorera mu Rwanda. Uyu muryango usobanura ko utahise uhabwa ibyangombwa, ariko watangiye ibikorwa bike mu Rwanda birimo byo kwita ku bari bafungiye muri gereza zo mu Rwanda, bigirwamo uruhare n'abakozi bavaga i Geneve mu Busuwisi. CICR itangaza ko ibyangombwa byo gukorera mu Rwanda byabonetse nyuma y'imyaka 27 ibisaba. Mu mwaka w'1990 CICR yatangiye gukorera mu Rwanda ishyira ibiro byayo mu Kiyovu mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, ari naho gikorera kugeza ubu. Imihango yo kwizihiza imyaka uyu muryango umaze ukorana n'u Rwanda wabereye ku cyicaro cyayo mu Kiyovu mu karere ka Nyarugenge. Muri uwo muhango hanabereye ibikorwa byo kumurika amafoto anyuranye y'ibikorwa by'uwo muryango kuva ukandagije ikirenge mu Rwanda mu 1990 ubwo wari umaze kuhagira icyicaro. Aya mafoto agaragaza ibikorwa bitandukanye bya CICR birimo kwita ku munzi zari za Nyacyonga hafi y'umujyi wa Kigali mu mwaka w'1993. Ni impunzi ahanini zari zahunze ibice by'amakomine cyahoze ari prefecture ya Byumba byari byigaruriwe n'ingabo za FPR Inkotanyi mu ntambara zari zagabye ku Rwanda kuva ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 mu 1990. CICR igaragaza ko nubwo byari bigoye gukora mu gihe cy'intambara na genocide itangiye mu 1994, uyu muryango wishimira ko yitigeze ihagarika ibikorwa byayo byo gutabara bari mu bibazo ifatanije n'abakorera bushake ba Croix Rouge y'u Rwanda. Na Mahoro Julien, umunyamategeko wa CICR ushinzwe n'itumanaho, yabibwiye Ijwi rya Amerika.
Umu chef wa delegation twari dufite Philippe Gaya muri buze kumubona mu mafoto, afata umwanzuro ukomeye cyane wo gusigara kugira ngo abashe gutanga ubufasha bw'ibanze. Ntabwo twavuga ko ari bwose yatanze, ariko ubufasha bw'ibanze byari bikomeye. Hari amateka akomeye asharira aho abantu babuze ubuzima bwabo, abantu babuze batatanye n'ababo, aho abantu babuze ingingo zabo, abantu babuze icyo kurya bakabura amazi meza bakabura byose. Kandi dufite clinique hano hafi na niyo ofisi yacu mubona, irimo abaspecialiste bashinzwe kubaga, gutoragura abantu bari mu nzira babuze amaboko bakabazana bakajya muri clinique mwabibonye mu mafoto, kubafasha kugira ngo babashe kubona serivisi z'ibanze.
Kugeza ubu CICR itangaza ko yishimira ko hari umubare utari muto w'abanyarwanda yafashije mu gihe cya genocide bakaba barabashije gusubirana ubuzima. Madamu Hitimana Esperance ni umwe mu bahungiye ku cyicaro cy'umuryango wa Croix Rouge mpuzamahanga mu Kiyovu mu 1994.
Naje kwisanga ndi muri Croix Rouge kwa nari nakomeretse. Twari dutuye mu Bigogo, mu rugo twari batanu twari twakomeretse, nibo bafashije baramvura bitangira gukira neza. Umenye abantu babona bahuraga n'abantu bafite ibikomere batemwe bagize gute, babajyanaga nko kuri mu muhanda principal. Nubwo benshi wasangaga ari abantu urya batemwe bagize ibibazo byo gutotezwa, ko abantu baravugwaga, abantu twararyaga, ahantu ho kuryama ngira hari hatoya, abantu basaga baryaba nko mu tublankara.
Muri iki gihe ibikorwa by'uyu muryango bisigaye cyane muri gahunda yo guhuza abana baburanye n'imiryango yabo. CICR ivuga ko guhera mu 1994 abana bagera ku 20 bahujwe n'imiryango yabo. Kamanuziyeri ashinzwe ishami ryo guhuza ababuranye n'ababo avuga ko bagifite umukoro.
Kugeza n'ubu hari abakitugana hano kuri CICR, identification bigoye cyane, ariko hari ibimenyetso. Umuntu ashobora kuvuga ati yari afite inkovu ku mutima nangwa se yari afite indegeya akandi gatoki kiyongera ku ntokezi. Biradufasha nabyo cyane. Demande z'abantu bagishakisha abana babo turazifite nyinshi. Ubu dufite 2437 ababyeyi bashakisha abana babo.
uyu muryango utangaza ko usibye ibikorwa byo guhuza baburanye n'imiryango yabo bigisha amategeko yubahirizwa mu gihe cy'intambara. Muri byo harimo kwigisha abasirikare n'abapolisi bajya mu bikorwa byo kugarura amahoro mu bihugu binyuranye bya Afrika. Ambasaderi Guillaume Kavaruganda, umuyobozi mukuru ushinzwe Uburayi, Amerika n'imiryango mpuzamahanga muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga mu Rwanda, niwe wari uhagarariye leta muri uyu muhango. Kavaruganda yashimye uruhare rwa Seyisiri mu bikorwa binyuranye yakoze mu Rwanda. Uyu muyobozi ashimangira cyane ko bazirikana ibikorwa by'ubutabazi cyane cyane mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Imiryango myinshi mpuzamahanga yanenzwe kuba yaravuye mu gihugu mu gihe cy'intambara na Jenoside byabaye mu 1994. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ako ni Samputu Jean Paul wakaturirimbiye akaduha kubuntu. Mu Burundi leta imaze imyaka 17 itangiye umugambi wo kuvuza kubuntu abana batarageza ku myaka 5 y'amavuko n'ababyeyi bibaruka. Abivuza bakirwa bate, imiti bayihabwa bate? Ni inkuru mwateguriwe n'Ijwi rya Amerika yifashishije inshuti zayo mu ntara za Cankuzo na Ruyigi mu Burundi nyine. Murayigezweho na Desire Hatungimana ukorera i Kigali mu Rwanda.
Muri komine Mishiha y'intara ya Cankuzo, abanyagihugu baho bavuga ko bashima umugambi wa leta wo kuvuza abana ku buntu, ariko abayaze n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika bavuga ko bafise ingorane nyinshi muri icyo gisata cy'amagara y'abantu. Izo nazo zituma uwo mugambi wa leta wo kuvuza abana bato bato ku buntu utagenda neza.
Urumva ugiye kuvuza ugacusanga nk'imiti wasabye ugacusanga ntayihari, bagaca bakurungika muri farumasi ucusanga ari nk'imiti y'inzoka. Iyo kenshi ntikunda nk'uko uboneka cyane, irya y'inzoka na rurya rwasanga rugumuka nko mu nda, ugashobora gusanga irya miti itaboneka.
Umva ikibazo dufise ni uko ataburiro rikuru dufise ngaha, n'abaganga urabona nk'ibyo buriro rishasha ryo ngaho muri Remera abaganga mu bisanzwe ni bake.
Mu ntwaro muri komine Mishiha baremeza ibishikirizwa nabo barongoye. Pascal Niragira, umunyamabanga ntayigayeze wa musitanteri w'iyo komine, agahumuriza abanyagihugu ko hari biriko birakogwa kugira izo ngorane zishobora kugabanuka vuba.
Turagendeye amavuriro nka yose ari muri komine Mishiha. Ikibazo nyamukuru bagiye badushikiriza ni ikibazo kijyanye n'abaforoma. Abaforoma usanga ari bakenya ku bari bategekanijwe, bigaca byunyuka n'ukuntu dafise ibitaro hariho ubukene bw'abaganga. None rero twebwe komine Mishiha guhera mu 2016 twari twatanguye kwiyubakira ibitaro by'akarorero.
Cyo kimwe n'abanyamishiha, abanyabutezi kandi ntibaronka imiti ku buntu iyo bagiye kuvuza abana ku mavuriro atandukanye ya leta.
Hariho igihe rero kwa muganga batubwira yuko imiti ya Kenya batubwira tuze kwigurira ku mafarumasiyo, ndetse no mu bitaro akubwira ati genda uze kwiyongerera umuti. Icyo usanga nawe uri umuntu mutoyi ufise karya irya karata ya kamu uyifise, byahora bitworohera ko urose kabu ko watutanga amafaranga make cyane kugira ngo umuntu yipfutse.
Ibishikirizwa kandi n'abanyabutezi ko bitaborohera kwiyunguruza kubera ububi bw'amabarabara biremezwa na Christine Bwongeye, icegera cy'urongoye ivuriro ryo kwisuma muri komine Butezi. Umufasoni akavuga ko n'ubukene bw'igitoro cyo gushyira mu modokari ruseha baniha buri mu bihanze abakenera kwivuza muri ako karere.
District sanitaire tupfuke ya Butezi isa amavuriro menshi kandi hantu habi, amabarabara premane ni mabi gose rero, kandi kubera ambulance ari imwe n'ubusazira shaje urashobora kuhamagara ambulance bacaba kugira ngo yagiye mugege ari urgence. Umva bica bigorana kubura hama iyindi ngorane ihari kandi ikomeye ni igitoro, urashobora guterefona ngo baze gutora umurwayi bacaba kugira ngo nta bitoro biriho.
Mu ishyirahamwe riharanira agateka k'abarwayi Semabu naho nyene baremeza ko ishyirwa mu ngiro ry'ingingo ya leta yo kuvuza abana batararenza imyaka 5 ku buntu yagiye irahura n'ibibazo mu mihinga itandukanye y'igihugu. Sylvain Habanabakize avugira Simabu agasaba leta ibicishije ku bushikiranganje bujejwe amagara y'abantu no kugwanya sida gutorera umuti icyo kibazo.
Ni ngwane rero aho dusaba leta twe muri Simabu ko hoba ingingo mperekeza leta ikama yitwararitse imiti kime twita mu gifaransa les médicaments essentiels ntigeri bura ama stock ya farumasi zayo mavuriro canke bitagenze uko leta karaba ikuntu ikorana na mafarumasi privé kugira ngo umuvyeyi bandikiye imiti y'umwana wiwe acagenda ku mafarumasi abikora utwabo maze bazi badeclare amafaranga hama leta ibasubize
umugambi wa leta wo kuvuza abana batarenze imyaka 5 n'abavyeyi bibaruka ku buntu ku rwego rw'igihugu watangwe kuja mu ngiro kuva mu mwaka 2006 watangujwe n'uwahoze arongoye igihugu Petero Nkurunziza mu ijambo ryiwe ryo mu mwaka 2005 yinjira mu banga yo kurongora igihugu.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Desire Atungimana, urakoze watubwiraga rero inkuru y'Ijwi rya Amerika yafatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi muri za mu ntara za Cankuzo na Ruyigi kubirebana no kuvura abana ku buntu, abana batarageza ku myaka 5 n'ababyeyi bibaruka. Guhatanira igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru ku rwego rw'abagore bizatangira ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa 7 kugera ku ya 20 y'ukwa 8 muri uyu mwaka. Ibihugu bya Australia na Nouvelle-Zélande nibyo bizakira iri rushanwa. Rizaba ririmo amakipe 32 y'ibihugu nyine. Ibyo bihugu birimo 4 bya Afrika, ari byo Afrika y'Epfo, Zambia, Nigeria na Maroc. Mugenzi wacu Fidele Niyongabo yavuganye na Steve Derrick Ndizeye, umunyamakuru w'imikino ufite ishyirahamwe Sport for Hope na radio yitwa Radio Africa for Hope, ari mu bazakira abakorera bushake bazafasha muri ririya rushanwa ry'igikombe cy'isi rero cy'umupira w'amaguru ku rwego rw'abagore. Ubu Ndizeye ari muri Sweden. Ese haba hari impungenge kuri rurushanwa ry'iki gikombe cy'isi? Ndayizeye.
Igikombe imyiteguro yacu turi kwatuyikurikiranira hafi cyane, ariko rero twabamenyesha yuko gushika uno munsi ibiharuro ibitigiri cyanke da statistique z'ingene icyo gikombe kiriko kiritegurirwa n'ingene kizogenda birerekana neza cyane yuko kino gikombe kirindiranywe igishika cinshi. Umuntu arabye nk'uko mubivuze nuko ibitigiri bishasha bivuga yuko amatike umuriyoni amaze kugurishwa kuva mu kwezi kwa 4 iyo buguruye amadirisha yo kugurura amatike y'abazororera ico gikombe cy'isi yose. Hanyuma iki naco cerekana yuko ari igikombe kidasanzwe, nibyo ni igikombe cya mbere kigiye kwitabwa n'ibihugu 32 mu rwego rw'abagore n'abakobwa. Birarabonika rero yuko n'ibijyanye n'amadroite cyangwa uburenganzira bwo kwerekana izo nkino z'abakobwa buraboneka yuko byaduze cyane, naco gituma rero na FIFA mu BCD yaragize ikibazo cyo kugira itange isoko y'abazokwerekana izo nkino abazo bafitiye uburenganzira, anacyo gituma rero ubu atamuntu asanzwe cyangwa televiziyo isanzwe y'izo bifite uburenganzira bwo kwerekana izo nkino z'igikombe cy'isi yose cy'abakobwa.
Kubona Afrika zose rikwirwa n'ibihugu bine, ni ukuvuga Afrika y'Epfo, Zambia, Nigeria na Maroc, mubona ibyo bihugu bikwiye cyangwa haracyakenewe kugira intambwe ziboneka mu byerekeye guteza imbere mu rukino rw'umupira w'amaguru ku rwego rw'abafasoni muri Afrika?
Icyo ni kibazo kidasanzwe, ariko rero nibaza yuko umuntu arabye nibyo ibihugu bizokwita bakino gikombe cy'isi yose byaradugijwe biva kuri 2024 bijya kuri 32. Nibaza yuko kubijyanye n'umugabane wa Afrika, umugabane wa Afrika usanzwe ufite ibihugu 4 cyangwa bishobora kuba 5 kuko hari igihugu gitegezwa guca mu nkino za playoffs, ariko kitaroso ubwo burenganzira. Nibaza rero yuko twoba turashima iyo tambwe ko birabye atari igihugu cya Aziya gisa n'icyagiye imbere ya Afrika. Ibindi bihugu byose usanga bifite ibihugu 4, iyindi migabane iserukirwa n'ibihugu 4 cyangwa ibiri munsi. Intambwe iracakenewe, ariko rero intambwe ya mbere nibaza yuko ariyo guteza imbere umupira w'amaguru muri Afrika. Nibaza yuko ko bakajyo keza ko kuronka ibihugu birenga 4 biserukira umugabane wa Afrika mu nkino z'igikombe cy'isi yose cy'abakobwa n'abagore.
Muri rusange ubona umupira w'amaguru ku rwego rwa abafasoni muri rusange ku isi mu bice bitandukanye, mubona wifashe gute?
umupira w'amaguru w'abagore nibaza yuko uri kuratera imbere umuntu arabye amahiganwa mwamwe turi nkajewe reka namwe bwe muri mu bihugu turi mu bihugu biteye imbere mu bijyanye n'umupira w'amaguru w'abagore umuntu arabye Amerika nico gihugu ca mbere gifite ihiganwa rikomeye gifite abakinyi bakomeye bakobwa n'abagore Sweden nuko nyene dufite ihiganwa rikomeye cyane mbere usanga hari n'inkino z'imigwi y'abakobwa usanga zirurengwa zibeshi gusunga harorera inkino z'umupira w'amaguru mu cyicaro cya mbere ngaha muri Sweden hamugacuraba nka bino bihugu bya Scandinavi usanga ari ibihugu bikomeye cyane mu bijyanye n'umupira w'amaguru w'abakobwa hanyuma ikindi nacyo twonashima kuba nk'abanyafurika nibaza yuko biryoshye cyane kubona imigwi ikomakomeye mu Bwongereza muri za Espagne mu Bufaransa n'ahandi usanga isigaye ibera isoko abakinnyi bamwe bamwe bakomeye b'abanyafurika bava muri za Nigeria Cameroon Afurika y'Epfo ibyo nibaze yuko ari intambwe ishimishije yerekana yuko iterambere ry'umupira w'amaguru w'abakobwa ririko riranduga hanyuma kandi nibaze yuko hari n'ibijyanye n'ubushimwe butangwa usigaye usanga abakobwa n'abagore batigera bibagirwa cyo kimwe n'abagabo
naho kubijyanye n'inzitizi nko mu bice bimwe bimwe aho kubera imigenzo kubera imico hari abakibona ko urukino rw'umupira w'amaguru ari ukino rw'abagabo izo nzitizi muzibona gute mu bihugu cyane cyane muri Afrika no mu karere kacu
ya muri Afrika nibaza yuko akibiko ibihugu bimwe bimwe bikigendera ku migenzo twe inzi ko twoyita ya kera kumbure itajanye n'iterambere rya none isi igezemwo aho usanga hari ibihugu bikinyiza abakobwa bigikinyiza abagore ugasanga rero ntibungurutse ntibungururiwe ijyana kwijyana gushobora kuja gukora ibyo bashaka na cyane mu gukina umupira w'amaguru urukino muri Afrika rufatwa nk'ubwo bahungu gusa ariko wagira muri bino bihugu byacu nko ngabo Scandinavi urabona yuko abakobwa umupira bakuru umupira w'amaguru ucane gusumba mbere n'abasore bakiri bato bahana mu gihugu cya Sweden ico rero nibaze yuko ari kintu cerekana yuko umupira w'amaguru w'abakobwa umeze neza ariko naho hari ibindi navyo bica biza by'imico ya none ijyana n'iterambere ry'isi aho usanga mu migwi imwe inakomakomeye usanga mbere havugwamwo ibintu by'abajyamana bahutse igitsina ugasanga rero biragwiriye cyane imigwi y'abakobwa itari mike na cyane ngaha Iburaya Amerika na Canada biravugwa cyane ibyo nibaza yuko nabyo nyine rimwe na rimwe bishobora kubera intambamyi iterambere ry'umupira w'amaguru w'abakobwa kuko usanga hari abo mu kibano muri sosiyete tubamwo usanga batabyakira neza ariko nibaza yuko tukwiye kubyakira uko nyene kumbure nabyo nyine biri mu bishobora kuba biriko bituba n'ubwo rukino rw'abakobwa rukundwa cyane bwe runatera imbere kuko nibaza yuko haba hamwe na hamwe usanga hari aho bigera umukobwa cyangwa umugore agahagarika gukina kubera gutwara imbanye kubera kugira umuryango ibyo rero nibaza yuko twoga turabyakira uko
tuza ku mirongo ya telefone dufite Ishimwe Salomon uratwumva
neza
uhamagaye uri he Salomon
ni utare mu Rwanda mu ntara ya Majyepfo
ufite ikibazo ubaza cyangwa icyumviro ushikiriza umutumire
ikibazo ni icyumviro ndashaka kumubaza ndahera ku kibazo ese birakwiye ko abanyafurika twebwe tudagomba kwakira igikombe cy'isi kugira ngo ntabwo bikwiye ko duhora twitabira igikombe cy'isi turi amakipe noneho twebwe Afurika kuki tutakira igikombe cy'isi ese kuki tujya kucyakira turi abanyamuryango ba FIFA bumenize n'abagabo bose muri rusange twatubavugira hamwe ariko tabona Afurika bayiha umwanya nayo ngo yinjire ku ruhando mpuzamahanga rwo kwakira igikombe cy'isi nta bikorwa remezo bihari icyo ni cyo kibazo namubazaga
mugomba kuvuga ku rwego rw'abafasoni kuko Afurika y'Epfo yarakiye igikombe cy'isi yose mu mwaka wa 2010
ndabizi yaracyakiriye ariko ngira ngo ibyo badukoze mwarabibonye birwaje ibicurane kandi nyamara ibicurane ni babo basanzwe babirwara kugira ngo Afurika yambike isura mbi itazongera kwakira igikombe yitwaza ndi ibicurane by'ingurube
murakoze reka bishure umutumire mumwishure
arakoze cyane umuvandimwe wo mu gihugu cy'u Rwanda bagize ikibazo cyiza cyane nibaza yuko Afurika yari kwiye kwakira ingino mwe n'izi ariko rero nibaza yuko duca tugaruka ku kibazo mwari mwegiye kutubaza mu kanya kijyanye n'imico n'imigenzo mu bitanzwe kugira igihugu gisabe kwakira izo nkino z'abakobwa nuko ico gihugu kiba gikunda izo nkino z'abakobwa kiba gishigikiye iyo terambere ry'umupira w'amaguru w'abakobwa ariko rero nibaza yuko muri Afrika urabye ni hake cyane nibaza yuko naho hari abakinnyi bamwe bamwe ariko barasohoka bava ku mugabane wa Afrika bakajya gukina ku yindi imigabane ese ibihugu byinshi mbere usanga bamwe bamwe bava mu bihugu usanga na mikoro canke y'ubutundi bw'ibijyanye n'ibibuga ibijyanye n'umupira w'amaguru muri rusangi ugasanga rero nta mikoro bafite nta bushobozi bafite bwo kwakira izo nkino inkino mwe nizo z'igikombe cy'isi yose kuko nibaza uko no mu bagabo nibaza uko muri Afrika gushika no munsi atabihugu bibaye byinshi ni bibiri canke bitatu bishobora kwakira inkino z'igikombe cy'isi yose naho coba ica bakiri bato mu bagabo uretse n'ica bakuze ibyo rero ugacusanga rero no kuri iyo no kuri izo nkino z'igikombe cy'isi yose c'abakobwa nuko nyene uko sizi ko ari igihugu twovuga kishobora mbere no gusaba kwakira izo nkino z'igikombe cy'isi yose c'abakobwa kuko dusubiye inyuma muri ya micyo twosanga ari urugombo rudasanzwe kuko twosanga ari inkino zimwe zimwe usanga atanabarorezi ijana bashobora kujya kurorera izo nkino rero n'inzitizi nibaza yuko ikintu cya mbere nk'uko twari tuhejeye kubivuga mu kanya ni byiza yuko amaleta yo muri Afurika amashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika bagerageza bagakoresha uko byose kugira babanze bateze imbere urukino rw'umupira w'amaguru w'abakobwa hanyuma kandi bongere barukundishe abana bakiri bato b'abakobwa ibyo rero nibaza yuko twobiha imyaka myinshi imyinshi kugira bizoshoboke yuko Afurika ishobora gusaba kwakira inkino z'igikombe cy'isi yose cy'abakobwa.
Idrissa Bakungu nawe nyine aradutwakuye. Idrissa uratwumva?
Mumva neza, ndiwe neza.
Ubu twakuye uri hehe?
Mereye hano Kigali mu Rwanda, baje gushimira umutumirwa wadutumiriye, ni byiza cyane. Nisabira abashiki bacu gushyiraho umuwati kugira ngo muri izo nkino zabo, nisabira ababyeyi kuzaba barikura abana b'abakobwa bajye gukina futubolo, ni byiza cyane. Hari noneho nkongera nisabira umuvandimwe watumiye, hari ibihugu byinshi muri Afurika bidafite ubushobozi bwinshi cyane, nta bibuga, nta bikoresho, nta batoza. Buriya bazegere n'ibihugu byateye imbere n'ibihugu bakinyonga kandi nkajyana mwisabira ngo hari ibihugu byinshi muri Afurika abakobwa bateye imbere muri za Nigeria za Maroke hari ku rwego rwiza kandi nkajyana ngo ya makipe y'Uburaya ngo asarasare abana b'abakobwa bazi gukina umupira ariko babura ubushobozi kandi noneho kuronda nk'uruhu mwavuzeho kare abonye birakabije cyane abakinnyi b'abirabura mu kurirwa iyo yose bishingiye ku ruhu ukabona muri Espanye benshi ubundi byarabaye kuri amuvandimwe kuri bya Brezil birakabije cyane buriya ukareba no mu bihugu byo muri Espanye ukareba mu Butaliyani usibye mu Bwongereza niho bitari Bwongereza nta kibazo cy'irondaruhu rihari cyane kubera ngo bakajijeho igihano cyinshi mu Bwongereza ubwo rero mbona dore mu Bwongereza yateye imbere niyo mpamvu abantu benshi bayisangamo ni ukuvuga ngo noneho nkongera nkagaruka kuri bashiki banjye ntibashyireho umuhate bakureho amafaranga ndetse n'ubuzima bizahinduka ni ukuvuga ngo bakore imyitozo nisabira ngo umuyobozi mwatumiye ashakire inkunga abakobwa babashe gukina umupira w'amaguru kugira ngo nabo biteze imbere kimwe n'abasaza babo ngenda bashishikariza ngo bareke ya myumvire ya kera yihutire kujya muri siporo kugira ngo nabo biteze imbere kimwe n'abasaza babo ubona abasaza babo bateye imbere barahembwa amafaranga meza bari mu makipe akomeye bigatuma na wa wundi ukiri muri Afurika bimbona imbaraga zo gukora cyane kugira ngo abashe kwiteza imbere kimwe nawe arebeye kuri rwa rugero rw'abakinnyi b'Uburayi bakuru be badushyizemo ubushake badushakire ibikoresho begere na za leta ahantu hatari ibibuga nyine babyubake bashiki bacu babashe kwiteza imbere muri siporo y'amaguru.
Murakoze.
Murakoze.
Mutumire icyo cyumviro cya Idrissa Bakungu aravuga ko nta buryo buhari ariko aravuga nk'ibibuga by'umupira w'amaguru nibaza no ku rwego rw'abagabo ko hakiri ibibazo bikomeye ku bijyanye n'uburyo n'ibibuga by'umupira w'amaguru yari kasaba ko hogira igikorwa amaleta akagerageza gufasha guteza imbere urukino rw'umupira w'amaguru ku rwego rw'abafasoni.
Ego nibyo twaduhejeye mu kuvuga mu kanya nibaza yuko amaleta yo muri Afurika na cyane cyane amashyirahamwe y'inkino yoyo aranahabwa n'uburyo buri specifique cyangwa bwategerezwa gufasha mu iterambere ry'umupira w'amaguru w'abakobwa n'abagore aho nisigeze kandi abirazwi yuko nk'amafederasiyo yose yo muri Afurika arahabwa uburyo bwo guteza imbere umupira w'amaguru w'abakobwa gusa ariko rero nibaza yuko hari n'ibihugu muri Afurika bitari bike bidafite n'amahiganwa y'umupira mupira w'amaguru umuntu arabye mu bihugu cy'u Rwanda haba abo bari bahegeye guhamagara bari bibaza yuko igihugu tuzi dukurikirana cyane mu bijyanye ngene gitera imbere mu bijyanye n'umupira w'amaguru biraboneka yuko muri uyu mwaka baragarukanye amahiganwa y'abakobwa mu kijero cya mbere n'icya kabiri ariko umuntu asubiye inyuma cabone yuko habaye imyaka itari mike atahiganwa ry'abakobwa rihari ibyo rero nibaza yuko ari intambamyi cyo kimwe n'ibindi bihugu nk'u Burundi bya Tanzania n'ahandi ibyo rero ugasanga rero hashaza niki ni kibazo cy'ibibuga icyo kibazo cy'uko n'amashyirahamwe y'umupira w'amaguru atitaho uwo mupira w'amaguru w'abakobwa nibaza yuko bofatira ngaho nyine hanyuma kandi bakagerageza no kuduza ubushimwe kujya babigira mu bahungu babigire no mu bakobwa abaterankunga cyangwa abasponsora baza gushyigikira ayo mahiganwa babarondere bashyira uburyo muri iyo migwi y'abakobwa ibyo nibaza yuko biri mu byofasha cyane mu iterambere ry'umupira w'amaguru.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda na haya makuru ahumurije mbashimiye cyane ko mwakurikiye umugoroba mwiza urama.